radio y'ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 93 n'ibice bitatu i Karongi na FM 104 n'ibice bitatu i Kigali naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya 12 kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Igisasu cyaguye mu nkambi ya Burengo mu nkengero z'umujyi wa Goma cyahitanye abantu 20 abandi bataramenyekana umubare barakomereka. Uyu ni umunsi ubwisanzure bw'itangazamakuru raporo ngaruka mwaka umuryango mpuzamahanga w'abanyamakuru batagira imipaka irashyira u Rwanda mu bihugu 40 bya mbere bindi kubwisanzure bw'itangazamakuru ku isi. Mu Burundi abagore n'abakobwa bahungiye muri komini ya Gitaza baravuga ko bakeneye ifashanyo yihutirwa.
Ndafite intuntu n'umubabaro kubona turi ngaha turi mu gahinga, ntitugire icyo kwambara, ntitugire icyo kunywa nk'abakenyezi, tugorwa na byinshi mu buzima bisanzwe bizwi.
Umwe mu bakenyezi bahunze baturutse ku musozi wa Gabaniro wari dutse kubera inkangu ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara. Mwere kumakuru avugwa rya no hino ku isi ndo kumwe na Geoffrey Mutagoma.
Ingabo z'Uburusiya zinjiye mu kigo gicumbitswemo n'abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Nigeri. Umwe mu bayobozi bakuru b'ingabo za Amerika yabitangaje ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters. Bibaye nyuma y'uko ubutegetsi bwa gisirikare muri Nigeri busabye ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigera ku 1000 kuva muri icyo gihugu. Nigeri yari ibanye neza na Amerika bafatanyije kurwanya abahungabanya umutekano bahitana abarirwa mu 1000 abandi babarirwa muri za miliyoni bagahunga. Gusa umwaka ushize nyuma y'igikorwa ry'ubutegetsi muri icyo gihugu byose byarahindutse. Umwe mu basirikare bakuru ba Amerika utashatse ko amazina yatangazwa yavuze ko ingabo z'Uburusiya zitivanga n'iza Amerika zasanze muri icyo kigo. Yavuze ko zinjiye mu gihangari cyazo ku kibuga cy'indege za gisirikare hafi y'ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Diori Hamini Iniyami mu murwa mukuru wa Nigeri. Ibyakozwe n'igisirikare cy'Uburusiya byatumye habaho kwegerana cyane hagati y'izo ngabo iza Amerika mu gihe umubano utifashe neza hagati y'ibihugu byombi mu bya diplomasi n'ibya gisirikare. Byatumye kandi hibazwa ku bazasigara bakoresha iby'igisirikare cy'Amerika cyahubatse nikimara kuhava. Amerika n'inshuti zayo yategetswe gukura ingabo zabyo mu bihugu bimwe byo muri Afurika byagiye bamwirikwa ry'ubutegetsi ababufasha bashaka kwitandukanya na guverinoma za Amerika n'iz'ibihugu by'Uburayi. Uretse Nigeri, ingabo za Amerika zimaze kuva muri Chad mu minsi mike ishize mu gihe Ubufaransa bwirukanywe muri Mali na Burkina Faso. Ejo kuwa kane Irani yatangaje ibihano ku bantu n'ibigo by'Abanyamerika ibahura gushyigikira Israeli mu ntambara ihanganye n'umutwe w'abarwanyi ba Hamas muri Palestina. Ubutegetsi bwa Kisamu bwanganura n'ubukana Israeli bwatangaje ibyo bihano mu nyandiko yasohowe na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'icyo gihugu. Iyo nyandiko ivuga ko ibihano byafatiwe Abanyamerika barindwi harimo General Brian P. Santon, umugaba w'ingabo za Amerika zishinzwe ibikorwa bidasanzwe, na Vice Admiral Brad Cooper wahoze ari umuyobozi wa bataye ya gatanu w'ingabo zirwanira mu mazi. Abantu n'ibigo byo mu Bwongereza bafatiwe ibihano harimo Minisitiri w'ingabo w'icyo gihugu Grant Shapps, umugaba w'ingabo z'Ubwongereza ishami rishinzwe igenamigambi James Hoppenhall, ingabo z'Ubwongereza zirwanira mu mazi ziri mu nyanja itukura. Ibihano kandi byafatiwe ibigo bya Lockheed Martin na Chevron byo muri Amerika na bigenzi byabyo byo mu Bwongereza Elbit Systems, Parker, Meggitt na Rafael UK byiganjemo ibikora intwaro cyangwa ikoranabuhanga ry'ibikoresho by'intambara. Irani yavuze ko ibyo bihano birimo gufunga konti z'ibyo bigo n'imirimo yose y'ubucuruzi inyuzwa muri banki zo muri Irani, kufatira umutungo wabyo muri Irani, kwima viza no kwangira abo bantu bakorana n'ibi bigo kwinjira ku butaka bwa Irani. Inzego z'ubutabera za Irani zahakanye inkuru ya BBC igitangazamakuru cyo mu Bwongereza ivuga ko mwaka 2022 ingabo z'icyo gihugu zakoreye umukobwa w'umwangavu ihohotera rishingiye ku gitsina zarangiza zikamwica mu myigaragambyo yabaye muri icyo gihe. Iyo myigaragambyo yatewe n'urupfu rwa Mahsa Amin, umugore w'umukurdi watawe muri yombi kubera kwanga amategeko ya kiisilamu ahatira abagore kwipfuka igitambaro mu maso. Mahsa Amin yaje kugwa mu bitaro i Teheran mu buryo burimo urujijo. Nika Shakarami, umukobwa w'imyaka 16 wari muri iyo myigaragambyo yakurikiye urupfu rwa Mahsa Amin, yaburi uburengero tariki 20 z'ukwezi kwa 9. Umurambo we wabonetse hashize icyumweru. Icyo gihe inzego z'ubutegetsi za Irani zavuze ko urupfu rwe ntaho ruhuriye n'imyigaragambyo, ahubwo zivuga ko yiyahuye asimbutse avuye hejuru muri etaje. Inkuru ya BBC yasohotse muri iki cyumweru yavuze ko uwo mukobwa yakoreye ihohoterwa rishingiye ku gitsina nyuma akicwa n'abasirikare ba leta ya Irani. inyandiko yashyizwe ahagaragara n'inzego z'ubutabera za Iran irimo n'amafoto yahakanye iby'ihohoterwa yemeza ko umukobwa yiyahuye. Yanenze ibyatangajwe na BBC ivuga ko itashingiye ku kuri kandi itabanje kugenzura neza ibyo igiye gutangaza. Mu nyandiko yasohoye ku rubuga rwayo rwa internet, BBC yavuze ko ntacyo bivugaho.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Muri Nigeria, ibiro bikuru bya gisirikare byatangaje ko abasirikare babiri bo muri icyo gihugu bazitaba urukiko rwa gisirikare kwisobanura ku rupfu rw'abasivili 85 baguye mu gitero cy'indege y'intambara itagira umupilote. Icyo gitero cyagabwe tariki 6/12 umwaka ushize. Ni rimwe mu makosa akomeye cyane icyo gihugu cyakoze mu bitero bigabwa hakoreshejwe indege za gisirikare. Igisirikare cya Nigeria cyemeye ko iyo drone yarashe ku buryo bw'impanuka umudugudu wo mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bwa leta ya Kaduna. Icyo gihe yahitanye abantu bari mu birori by'idini ya Islam. Igisirikare cya Nigeria kisunga ibitero kigaba gikoresheje indege z'intambara guhangana n'abarwanyi ba kiisilamu mu karere k'uburasirazuba bushyira amajyaruguru y'igihugu n'amabande yitwaje intwaro afata abantu bunyago afite indiri mu burengerazuba bushyira amajyaruguru. Bivugwa ko abasirikare bibeshye kuri iryo teraniro ry'abaturage bari mu muhango w'idini bakibwira ko hari udutsiko tw'abanyabyaha. Basabye imbabazi z'iryo kosa. Umuvugizi w'ibiro bikuru bya gisirikare General Major Eric Edward Buba yavuze ko icyo gitero kitari gikwiye kuba. Perezida wa Nigeria Bola Ahmed Tinubu yavuze ko bibabaje kandi ategeka ko haba iperereza ku byabaye.
Urakoze Geoffrey Mutagoma mukomeje kumva radio y'Ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 93.3 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi niko 10 yashe 12 kuri 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com no ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Adresse yacu ni VOA radio yacu.
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva izayinzwi gushika izayinzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Duhere kuri inkuru itugezeho. Muri aka kanya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, igisasu cyaguye mu nkambi ya Burengo mu nkengero z'umujyi wa Goma cyahitanye abantu 20, abandi bataramenyekana umubare barakomereka. Abarashe icyo gisasu nabo ntibaramenyekana. U Rwanda rwashyizwe mu bihugu 40 bya mbere binigo bwisanzure bw'itangazamakuru ku isi. Ibyo bikubiye muri raporo ngaruka mwaka w'umuryango mpuzamahanga w'abanyamakuru batagira imipaka, Reporters sans frontières. Ku rwego rw'akarere, iyi raporo yerekana ko u Rwanda rwo ruza ku isonga mu bihugu bibangamiye ubwisanzure bw'abanyamakuru. Temistocle Mutijima.
Raporo y'uyu mwaka umuryango RSF wise itangazamakuru ku gitutu cya politiki irerekana ko itangazamakuru ku isi ryuganijwe n'abakabaye bafite inshingano zo kuririnda ari babategetse mu bya politiki. Ibyo umuryango ubigaragaza wifashishije igipimo cya politiki uvuga ko ku rwego rw'isi cyasubiye inyuma ho amanota 7.6%. Ni mu bipimo bigera kuri 5 ubu bushakashatsi ngaruka mwaka bwibandaho. Ku Rwanda by'umwihariko, raporo y'uyu mwaka y'umuryango w'abanyamakuru batagira imipaka irushyira ku mwanya w'144 ku bihugu 180 byakoreho ubushakashatsi, aho rufite amanota 40.55%. Mu bipimo byose birebwaho muri ubu bushakashatsi uko ari 5, 2 muri byo ni by'u Rwanda rufitemo amanota ageze kuri 50%. Ni ukuvuga igipimo kijyanye n'amategeko ndetse n'ikijyanye n'imibereho, u Rwanda rwasubiye inyuma w'imyanya 13 ugereranyije n'aho rwari mu bushakashatsi bw'umwaka ushize, ndetse rwatakaje amanota 6.5%. Raporo ya RSF yerekana ko kugeza muri uyu mwaka 2024 abanyamakuru bafunzwe mu Rwanda ari 2, ikagaragaza ko nta munyamakuru wishwe muri uyu mwaka. Uyu muryango muri raporo yawo uvuga ko mu guha igisobanuro igenzura rikomeye rihozwa ku itangazamakuru kuva yajya ku butegetsi, Perezida Paul Kagame yifashisha amateka yaranze u Rwanda muri Jenoside mu 1994, aho itangazamakuru ryakwirakwije urwango rushingiye ku moko. Uyu muryango uvuga ko nyuma yo gucibwa intege n'ikandamizwa rimazemo ibinyacumi by'imyaka, imikorere y'itangazamakuru ryo mu Rwanda iri mu izi nyuma y'irindi ryose ku mugabane wa Afurika. RSF ivuga ko imiyoboro ya televiziyo ifitwe na leta cyangwa se ikagenzurwa binyuze mu banyamigabane basanzwe n'abarwanashyaka bishyaka riri ku butegetsi naho menshi mu maradiyo yo akibanda ku biganiro bya siporo n'umuziki mu rwego rwo kwirinda ko yahura n'ibibazo Raporo y'uyu muryango igaragaza ko itangazamakuru ricukumbura ridakorwa cyane mu Rwanda ndetse n'abanyamakuru bagerageje gutangaza amakuru aboneka nk'agira ibyanenga babinyujije ku muyoboro wa YouTube cyangwa se indi miyoboro yo kuri murandasi muri iyi myaka ya vuba bagiye bakatirwa ibihano biremereye Umuryango RSF uvuga ko nyuma yaho Perezida Kagame yongeye gutorerwa manda ya gatatu mu kwa munani kw'2017 igitutu n'igenzura rya guverinoma ku itangazamakuru byiyongereye ukavuga ko banyiri ibitangazamakuru basabwa kwiyemeza gukorana na guverinoma naho benshi mu banyamakuru bo bagiye bahatirwa kujya guhabwa amasomo ajyanye no gukunda igihugu cyangwa se kuba barwanashyaka bishyaka riri ku butegetsi abatabyemeye uko nabo uyu muryango uvuga ko abategetsi bagiye bagira uruhare rutaziguye mu kubirukana mu kazi mu bijyanye n'ubukungu naho uyu muryango uvuga ko isoko ryo kwamamaza ari ritoya cyane mu Rwanda bitewe n'uko nta rwego rw'abikorera rukomeye ruhari rudashingiye ku ishyaka riri ku butegetsi ukavuga ko ruswa igwiriye mu itangazamakuru ndetse bamwe mu banyamakuru bagira ibyo bahabwa kugira ngo bahindure uko bakora akazi kabo RSF ivuga ko imiterere mibi y'imirimo mu rwego rw'itangazamakuru ndetse n'igitutu kiremereye no guterwa ubwoba abanyamakuru bahura nabyo birimo kuzitira urubyiruko kwinjira muri uyu mwuga urwo nk'uko uyu muryango bivuga rurahitamo kuyoboka imirimo ijyanye n'inozamubano public relations ihemba neza kandi ntigira ingaruka nk'iz'itangazamakuru Mu gihe ibindi bihugu byo mu karere raporo igaragaza ko byagiye bitera intambwe igana imbere ugereranyije naho byari umwaka ushize u Rwanda nicyo gihugu cyonyine cyasubiye inyuma mu karere Tanzania niyo yazamutse imyanya myinshi igera kuri 46 ni nayo gihugu kiza ku isonga mu karere mu bijyanye no kubahiriza ubwisanzure bw'itangazamakuru aho iri ku mwanya wa 97 ku rwego rw'isi Uganda ni ikurikira u Rwanda mu guhonyora ubwisanzure bw'itangazamakuru aho iza ku mwanya w'128 ku rwego rw'isi Icyakora iki gihugu cyo cyazamutseho imyanya 5 ugereranyije naho cyari muri raporo y'u mwaka ushize mu gihe u Rwanda rwo rwasubiye inyuma ho 13 Kenyiraza ku mwanya w'102 Uburundi ku 108 mu gihe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yo iza ku mwanya w'123
Urakoze Temisto Clementijima
bakunze baradijwe ijya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4
Radio Communauté de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9
Nawa dukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.9
ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
mu Burundi ishyirahamwe riharanira uburenganzira bwa muntu ligiteka rirahamagarira leta gukora nkete zimbitse ku bwicanyi rivuga ko bwahitanye abantu hafi 1500 muri imyaka 3 ishize inkuru irambuye Pierre Claver niyo nkuru
ishyirahamwe ligiteka rikorera i Kampala mu Buganda rivuga ko bitumvikana ingene abantu baguma bicwa mu Burundi uko bukeye uko bwije bikarangira imyaka 3 iheze abantu hafi 1500 bamaze kwicwa ngire numwe afatwa ngo yagirizwe ico caha Ligiteka risigura ko ari ngendo yo kudahana ibyaha no gukingira ikibaba abakekwa ko ubwo bubisha muri raporo nshasha ryashize habona rigaruka ku matohoza ryakoze yerekana amazina y'abishwe aho biciwe abakekwa ko ubwo bwicanyi baba abo mu nzego za leta canke mu rwaruka ruri mu mugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD igice cya mbere cy'iyo raporo kirimo abantu rivuga ko urupfu rwabo rurimo ukuboko kw'inzego za leta Anshuri niko yagize atwara ligiteka ryasiguriye ijwi rya Amerika bimwe mu bimenyetso bashingira ko
kugira ngo leta nimba ishobora kubikorera ko ibikorere ko bitayigoye hari abantu 247 bishwe n'abakorera ubutegetsi buhari mu Burundi hose hariho abantu baca bahamba ibyo biziga bitowe byari bonekeje ko novuga ari itegeko ryo bajya ratanzwe aho abonye ikizirya no guca bagihamba ndetse mbere bafatanije n'igipolisi n'ugwaruka bw'umugambo uri ku butegetsi turatanga uburorero kugira ngo dufashe leta nimba ikeneye guhagarika icyo kintu nimba ikeneye kumenya igituma ibyo bintu biba nimba itayifisemwo novuga uruhara nk'uko ribiteka ibyikeka
igice cya kabiri cy'iyo raporo kirimo abantu hafi igihumbi n'amajana abiri batowe ibiziga rigiteka rikibaza igituma ata matohoza akogwa ngo hatangwe ibihano kandi leta ifite inzego zikwiye zo yakora
n'abandi bishwe n'abantu batazwi guhamagarira leta yuko yoraba ingene ihagarika ibyo bintu bizokumvikana ko abantu bashika igihumbi n'ijana mirongo inani n'umunani bicwa hanyuma leta ikaguma ihari ifise nabo kugira amatozi idafise igipolisi yashaka gukora mu butungane mugabo imiryango ikaguma yishyurwa babo abantu bagatabaza ntihagire ikintu gikorwa
umugambi uri ku butegetsi ukomokamo inzego nka zose z'igihugu uriyamiriza amaraporo nk'ayo wita ko ari ay'ibinyoma Reveriano Ndikuriyo umunyamabanga mukuru w'umugambwe yabitangaje ku ndwi iheze ingozi mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru
hariho abantu bagira kwivugira ikinyoma hariho abantu bwa mbere batanezerwa n'ibindi yuko imeze hariho bamenye gukamisha intambara bigara bamenye kubona amaraso aseseka ubwo bwa bati mana mushobora byose ndetse uvuge gute gabasha yuko none imyaka itatu yashobora guhera atabantu bapfuye bareke bavuge abarundi twari abapanzi ubu ntuza ubwo umunyagihugu yapanze ngo kubera ngo avuga ati kwanza kivuzwe n'andi bashaka kubwira ngo ni babandi umwe kubita igihuha
rigiteka yerekana ko abishwe bose bazira ibyiyumviro bya politike cyane cyane abatavuga rumwe na leta abaharaniye agateka kazi na muntu ndetse nabo mu mugambwe uri ku butegetsi batemera ibikorerwa mu gihugu yamara umugambwe uri ku butegetsi wowo naho wemera ko hari abantu bicwa urahakana iyo mvo
yego abantu bose batagatifu ni tuba dufite amadosiye abagore bica abagabo n'abagabo bica abagore kandi n'abo binyabanga barimo bavuga bapfa amahera abandi bapfa abagore ugasanga n'umuntu yahaye umuntu ati umunkubitire ngumu umunyikire umva rero kubera bapfa byinshi rero tujye turavuga tuti yamara turabuze naka inkumbura umuhungu umwe ngo ahengeze kumbwira abantu umuntu babuze ugasanga yapfuye
abanyamashengero nk'abepiskopi ba ekereziya katolika baherutse gutangaza ko icyo cuka kibi kiri mu gihugu kibateye impungenge ivyo na Musenyeri Simone Ntamwana ari mu kiruhuko c'izabukuru yahoze arongoye diyoseze nkuru ya Gitega afatwa nk'umwubahwa mu gihugu avyita ko ari igihugu kitubahiriza amategeko yabishikiririje ku Ijwi rya Amerika mu kiganiro cihariye aheruka kuri ha
biranyereka ingene tukiri mu ishamba ry'ukwicana aho itegeko ari irya rindi akaruta kandi karakamira birakabura mu kumenya yuko umuntu ariko atihabwa icyo gihe rero akubahwa iryo teka ntawe ushobora kurikomakoma ntawe ufite uburenganzira bwo kurihutaza bwo kurimugaza
Ijwi rya Amerika ryabajije umuvugizi wa leta y'u Burundi Jerome Niyonzima maze nawe ntiyashima kugira icyo abivuze ko twanamurungikiye raporo ya Marantaco yatwishuye umugwi w'igihugu jerugateka kazi na muntu nawe nyene nturagira icyo uvuze kuri iyo raporo yari igiteka uwutwara uwo mugwi CNIDH Sixte Vinyine Muraba yatwemereye ko azogira icyo ashikirije niyava mu rugendo rw'akazi yatubwiye ko arimwo mu gihugu cya Centrafrique iryo shami ryashize habona iyo raporo yirukanywe mu Burundi inyuma y'intoreka za politike mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu yamara ibyegeranyo byaryo byama byisunzwe n'ubushikiranganji bwa leta zunze ubumwe za Amerika bujejwe imigenderanire n'amakungu mu gihe buba buriko burakora icegeranyo cya buri mwaka cerekana ingene iyubahirizwa ry'agateka kazi na muntu kaba kifashe mu gihugu Pierre Clavier Niyonkuru ku bw'Ijwi rya Amerika
abagore mu majwi yabo ku Ijwi rya Amerika
buri munsi kuwa gatanu mu kiganiro Iwanyu mu ntara saa saba n'iminota makumyabiri tuzaho ikiganiro cy'abategarugori
murakoze gutera iteka abigeme n'abafasoni ku Ijwi rya Amerika
yango mu iterambere mu burezi mu kubungabunga ubuzima mu buyobozi no mu ikoranabuhanga
mwiza mu mugore no kwiteganyiriza
n'ikiganiro ku mibereho y'abategarugori mu Rwanda no mu Burundi mu
kandi kiyaga bijyanye n'impande no mu bindi bihugu izwi by'Amerika. Mu kiganiro cy'abagore mu Burundi, abagore n'abakobwa bahungiye muri komine ya Gitaza baravuga ko bakeneye imfashanyo yihutirwa bavuye mu ngo zabo nyuma y'inkangu yabaye ku musozi wa Gabaniro muri komine Muhuta. Inkuru Ijwi ry'Amerika bateguye yifashishije inshuti zayo mu Burundi nagezwaho na Thierry Vendayishimiye.
Uyu numwe mu bakenyezi bahungiye ku mashure y'imyuga yo muri komine ya Gitaza ahegeranirijwe hafi imiryango amajana atanu yahatswe guhitanwa n'isitagurika ry'imisozi yo ku mutumba wa Gabaniro ryabaye itariki 19 y'ukwezi kwa kane uyu mwaka. Isoko ryacu ryahishikiye rivuga ko bamwe muri abo ubegereye kugira muganire batangura gukorera mosozi kubera gahinda k'ubuzima babayemwo. Aba ni bamwe muri abo uretse kubura ibifungurwa nibyo barose bafite ingorane kugira ngo bashikire inkono yo kubitekamwo. Aline Hakizimana asigura ingene batizanya isafuriya kugeza naho umunsi uhera hari habo idashikiriye.
Kuva mu gitondo nzamunda sindajya kubera uwo twakizanye isafuriya ntiyashoboye kuyimba isafuriya bisaba umuhishije uwundi akaca yakira. Rero mu gihe atahishije ngo akuremo mushobora gufungura bamuhereho batarafungura kuva mu gitondo tugenda umwe n'abandi bamaze gufungura ariko naho nyine bigoye.
Ikibazo cy'isuku na cyane cyane kiri mu biteye ibibazo bikomeye abakenyezi mu buryo budasanzwe. Hari abavuga ko bamara nk'iminsi itatu batoze. Uyu yitanga k'akarorero kuko amaze iminsi mu mihango y'abakenyezi.
Nari mu bihe rero narabukaba nkabura iki hanganyika haruhare wicaye impande y'umugenzi atari mu bihe urumva biba nabe kubwira ngo none wewe gako bimeze ubu nkamubwira none wewe ubona turi he none hari icyo mwana mfise ndi bukabe urumva rero aho bishitse nkirirwa gukora anigenda idunya ku mugoroba nkaca niyo gisho gishe kimwe nk'abana baramaze kumenya ko mama tuje mu bihe kweri ibitari kuboneka abana bakabibona abagahuri tubakanye bakatubona ugasanga batashi inyuma yayuzuye byagaragaye byabaye nabi abigeme ngaho onye ugasanga nk'umwegema afite imyaka 17 batahora bibonekana ugasanga biriko biboneka by'ukuri birateye akamara amazi hatwe twagowe.
Amazi bafise ava mu mabomba abiri ariko ishyirahamwe ritabara imbabare Croix Rouge rigerageza kwama ryabazaniye amazi naho bavuga ko batayaronka ku rugero rukwiye. Ibintu bikunyugwa nuko bafise ubuzu bwa sugumwe bubiri ku bantu bashika hafi ibihumbi bitatu byongeye abagabo n'abakenyezi bose babuhuriramwo. Ku bijyanye n'isuku aba bakenyezi basaba imfashanyo y'impuzu kugira ngo bashobore kuronka iyo bakuranya n'iyo bahunzemwo.
Umubabaro kubona turi ngaha turi mu gahinga ntitugire icyo kwambara ntitugire icyo kunywa nk'abakenyezi tugorwa na byinshi mu buzima bisanzwe bizwi ahanye ni hamwe ho kwibendabenda
benshi turyama hanze imibu imbeho bikadutunda nta musegetera dufise nta suka dufise ibitenge byasigaye hariya ntanikira ngo turyama
nk'abamama dushaka utuntu twinshi kandi badufashe kumuntu umuntu wese twovuma turonka n'agahema tukarabaho twoshira ihema kugira umuntu aronke ukuntu yishanza mu bandi bantu.
Hari abamaze kubagarukira ko mu bijyanye n'ibifungurwa hamwe n'ibindi nubwo atari bose bashikirwa. Amakuru atangwa n'abajeje intwaro ni uko kuri uyu wa gatanu igisata c'ishirahamwe mpuzamakungu ONI citaye imfungurwa PAMU catanze amafaranga y'amarundi angana n'ibihumbi 226 ku muryango umwumwe. Irindi shami rya ONI ryitaho agateka k'abana UNICEF naryo ribicishije mu ishirahamwe ritanga amazi mu mitumba Ahmed ryaratanze bafise indobo amabido amasabuni ibinini byo gushira mu mazi hamwe n'udukoresho two mu mihango ku bakenyezi musteneri wa commune muhuta scolastique niyonsabye arashima kuri iyo mfashanyo imaze kubashikira naho idakwira bose atera kama yandi mashirahamwe gutanga ifashanyo na cane cane izerekeye abakenyezi kuko aribo bahanzwe na byinshi
abakenyezi bakenera ibikoresho byinshi turaze ibyo abakenyezi bakenera n'ibyo abagabo bakenera rero borushizaho ku bakenyezi bakabafasha haba mu gahuzu haba mu bikoresho ika mbere n'udufungurwa kuko urasanga harimo abakenyezi bibungenze usanga bakenera twinshi kubera amagara yabo kurusha abantu b'abagabo
ikindi bahunze muri rusange basaba leta hano kwimungwa bagakugwa kuri ayo mashure y'imyuga yo muri gitaza kubera bashobora gusubira gushikirwa n'isanganya rivuye kubiza ni mu gihe iki kibanza barimwo kiri munsi y'ibarabara rya Bujumbura Rumonge rizwi nka NN3 bakikujwe n'imisozi ihanamye iriko amabuye menshi haruguru y'ibarabara hamwe n'ikiyaga Tanganyika kiri munsi y'iryo barabara impungenge bafise hanini ziri kuri kino kiyaga Tanganyika kuko kimaze iminsi naco nyene igituratuze abanyagihugu batari bake baba ku nkengera zaco kikaba giheruka no kwiha inkumbi mu gutwara umwana yaba mu gisagara ca Bujumbura kubera casendanishije mu mihana uretse nibyo ababyeyi bamana umutima uhagaze kuko bibaza ku mwanya n'umwanya habashobora kumva inkuru mbi y'umwana yatwawe n'ingona canke na Tanganyika Ndikumana Adrienne avuga ko bagerageza kuguma batunze nawo bitaborohera
kuko ubona kujugumba nkuko bakibuze aha nta gusamara tuguma twiruka kuko ingona zishobora kubafata cyangwa imbubi ikabafata tuguma twiruka ubwiza umwana uramubuze waza ngo areke arakina ugasanga yarahise kujyana wibaza ngo ari mu bandi ku buryo bwinshi ukibwa asanga yahise
aba bakenyezi basaba amashyirahamwe y'abakenyezi bagenzi babo gushyira ingufu hamwe bakabafasha
amashyirahamwe y'abakenyezi nawe turashaka nk'abakenyezi bazi yuko umubyeyi bagenzi bacu bagogwa n'utuntu twinshi ni ukuri batwite mu bintu nyine bazi ko nabonyene bakenera mu buzima bwa minsi yose ni uko turashaka ko twitaho kandi bakatuba hafi umwanya munini n'amakuru yabonye bijya bintu ko yotwitaho cyane
ibiza bituruka kwihindagurika ry'ibihe bimaze konona ibitari bike mu gihugu cy'u Burundi na cane cane muri iyi myaka itanu iheze mu kwa gatanu k'umwaka uheze ishyirahamwe mpuzamakungoni ryarerekanye ko ibihumbi icumi by'abanyagihugu bari bamaze guta izabo kubera imyuzurira y'imvura indwara zituruka ku isuku rike nk'ikiza cya korera cyama kibonekeje mu bibanza baba bahungiyemo ingaruka zikomeye kandi ziribonekeza ku bakenyezi kuruta ku bagabo
urakoze Thierry Vendayishimiye mbere yo kurangiza aya makuru mbibutse ingingo nkuru zari ziyagije igisasu cyaguye mu nkambi ya Burengo mu nkengero z'umujyi wa Goma cyahitanye abantu 20 abandi bataramenyekana umubare barakomereka barashe icyo gisasu ntibaramenyekana u Rwanda rwashyizwe mu bihugu 40 bya mbere biniga ubwisanzure bw'itangazamakuru ku isi ibyo bikubiye muri raporo ngaruka mwaka y'umuryango mpuzamahanga w'abanyamakuru batagira imipaka mu Burundi ishyirahamwe riharanira uburenganzira bwa muntu rigiteka rirahamagarira leta gukora nyete zimbitse ku bwicanyi rivuga ko bwahitanye abantu 1500 muri myaka itatishize aha rero niho dusoreje aya makuru mwakoze kudutega amatwi dukomeje kandi gahunda yo gushigashira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani w'uyu munsi umukunzi w'impyisi n'ibirya mbere umunsi mwiza mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana